Radio Ijwi ya Amerika. Jamaica Yakashkiza, Gany of the Abium Kironi Mukirwanda, Murundi Mutkumira Kumongo Migufia Shatweva, Committee Chimichin, then a Committee of Mion Yuganziri, Urbanda Mutkumira Kui FM, Janakane Nichevi Tattoo, Mushana Kodu Kurika, Kui Facebook, and a YouTuber, Kuri Radiachu, Nokiwanda Shamakuru, Wes Tattoo Kaurungu, Radiachu Vewa, a Kaurungu Common, Mivinez and Timisi, Namga Kundi Radio, Ijwi, America, Munikumana Federic Munikije, Kazemese Mukiganiro, Murisanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye hanini kuvuga ku kiza cha COVID-19 kiriko kiri inkumbi ku isi hose, hamwe n'ukuntu cubandanya gikumirwa ku isi hose na cyane cyane mu bihugu biki mu nzira y'amajambere muri ibi bihe tugiye kwinjiramwo bikanye muri leta z'Ubumwe za Amerika. Ibitigiri by'abandura ico kiza ku munsi birabandanya kwiyongera. Ibiharuro byashikirijwe ku munsi wa gatatu itariki 11 y'ukwezi ku 10 byerekana ko muri leta z'Ubumwe za Amerika abantu bashika ku 100,000 haribo banduye ico kiza. Ni mu gihe no mu bihugu bya Uraya ico kiza kibica bigacika, kandi n'ingingo zikabije zibuza abantu gukoranira mu bibanza ari benshi zikaba zarasubiye gufatwa. Abategetsi ku isi hose rero barabandanya guhimiriza abanyagihugu kwirinda icyo kiza mu gukurikiza inyigo zashyizwe ahabona. Dufatiye karuhe ku Burundi, umukuru w'igihugu hamwe n'abategetsi banyir'icubahiro bamuherekeje mu rugendo aherutse kugira mu gihugu cya Guine Equatoriale, bashitse bishyira mu kibanza cya bonyine mu kiringo cy'amasaha 72 mu ntumbero yo kubahiriza amategeko ajanye no gutuza icyo kiza. Mu ndwi ziheze naho abajejwe amagara y'abantu mu Burundi barasozereye isekeza ryo kwirinda ikiza cya coronavirus, aho bashikirije ibitigiri by'abantu cahitanye abacanduye hamwe n'abantu bavuye bagakira. Mbega inkingo zofatwa kugira ngo ico kiza kibandanye gituzwa. Muri iki gihe imbibe zishobora kugurugwa, kandi kibanza mpuzamakungu c'indege ca Bujumbura cuguruwe n'izihe. Uyu munsi rero duhishije ko turi kumwe na muganga Sylvain Nzeyimana, umukuru w'ishirahamwe ry'abaganga w'Umurundi. Muri aho Dr Nzeyimana?
Ego me Frederic Ndikije, ndabashimiye ko n'umwanzi mbiye ndakomeye amakuru y'imeza.
Murakoze cyane rwose kwitaba iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Professor Lionel Remesha, yigisha muri kaminuza Alliant University yo mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta z'Ubumwe za Amerika. Professor Remesha afise uruhara rukomeye cyane mu twigoro two gukangurira abarundi kugira ngo birinde ikiza cya coronavirus. Yamana ntaryo yatangaje amakuru ku kibanza cyabigenewe kuri Facebook. Muri aho Remesha?
Amahoro neza Frederic.
Murakomeye.
Ego menange.
Turakomeye. Reka dutangwe kuri wewe Dr. Sylvain Nzeyimana, icyo kiza muri iki gihe cifashe gute mu Burundi, ibiharuro bishikirizwa byerekana iki?
Ego mu Burundi kiza cya coronavirus kirahari. Yahari ariko abagwaye ba sisikara batonte. Icyo nicyo twoshima ko ibiharuro biri gihe buraya numva biteye ubwoba. Twebwe n'abagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera indwara, hari abaza baratogwa ko bagwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga. Ubu kibuga cy'indege cyuguruwe, hariho n'abamwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe. Nubwo batumye bagishyika yashobora gushyirwa asanga mu nyuma basanze bagwaye, ariko ngaha mu Burundi ibiharuro nuko yashimishije kuko tubonye kuva kiza gitangura hamaze kwitaba Imana umuntu umwe gusa, hanyuma n'abagwara baguma bakira. gushikubwa abagwanye si benshi bose ibiharuro ndikonda bira ibiharuro bya dushangaje ko magara y'abantu ibiharuro bihumuriza ariko nko namwe mvuga akarandaho kase yose na pewe mushoshya gatimu kinyo bizaba kumatugaze ariko gushikubwa kujyereke coronavirus mu Burundi iracyifashe neza
mu rashaka ducira kubayange kuri cyo biharuro bishikizwa muri iki gihe
ije yari nyine ashobora kwagita gushikubwa amakuru turonka atangwa n'ubushinganzi bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ngwara bose hamwe ari abantu 62 uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62 abamaze kugwara bose muri rusangi na 612 muri abo hamaze gukira 549 ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyene
ibyo ntibitigiriye iza gatima umuntu yihweje ukuntu icyo kiza kiriko cy'inkumbi ahandi hose ku isi nk'uko mwabivuze ikibanza cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura caruguruye muri indwi arabakenga ko icyo kiza gishobora kwiyongera ko hazaba hari uruja n'uruza rw'abantu
bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafatwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa ni ukuvuga umuntu kugira ngo ashike i Bujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimwe iyo avuye coronavirus igipimo kitarenza 72 ashitse rero yongere cyo muri izoluma donka aho dushyira abantu kugira ngo tubacungere turabe neza ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi itatu no kuvuga 72 kandi yongere apimwe agishika yongere apimwe kandi aheza 72 hanyuma niyaro ye baguma bamukurikirana abajijwe amagara y'abantu kugira ngo afite ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheze amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwe ryari rimeze bite none ubunya ageze bimeze gute ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tudikire tutaronerwa ariko ni ukutorindira tukaraba ukungene izogenda biragenda ariko gushika ingingo zafashwe n'izo hanyuma ubunye abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko baragirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaforomasiyo kugira ngo babashe kuzofata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabona ariko baragirishwa bariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze hari umwe urutonde rw'amahoteli bagize bazoza barashikiramo ubu nta muntu atoshika wacashikira mu kibano cyangwa ugashike mu irabona nyine azobanza kujya mu ihoteli ahazi bari kumwe n'abaganga barabafata ikimenyetso afise hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atangwara yinjiranye
amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icyubahiro bari bamuherekeje mu rugendo yagize muri Guinea Equatoriale nawe nyine yashitse yishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa
ubutumwa bwa mbere jya nshobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igera umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya Buraya bagwaye icyo kiza aho muri Amerika mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere yagwaye iyo ndwara muri Canada umushikiranganji wa mbere yagwaye iyo ndwara ubutumwa bwa mbere iyo ndwara ntabigera umutwe naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara kugira kabiri ni akarorero keza atanze avuga ati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuza wakunga ariko arafatwa uno munsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese wa umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ubwirizwa gukingira abandi nimba wanduye iyo ndwara upimishe umenye kuyirwaye hanyuma ukingire abandi ntiwanduze iyo ndwara ubwo niko butumwa nabonye hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi
Professor Lionel Rebesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yereka icyo kiza mubandanya guha gusangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikorwa mwagize ishobora cyarakoze n'ikihe mu Burundi twumvise ibyo bitigiri n'ibitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko muba mwaraterere namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi
egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni indwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe kwitwa ariko arazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri Amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro y'ukunge n'abantu bo kwikingira aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ibyo bariko baravuga bavuga mu Cyongereza canke mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu Kirundi ku rubuga rwa Facebook kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi Icyongereza cyangwa Igifaransa neza ariko turavuga reka naho tugishyire mu Kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twashikira igikuru ni ugufasha abantu kubahimiriza abantu bavuge iyo ndwara kugene yandukira no kugene boyikingira aho ibyo birafasha cyane kuko ngaha muri Amerika muri Center Disease of Control abagerageza kurwanya iyi ndwara ngaha muri Amerika eka baranafashe no muri Afurika no mu nyigisho batanga muri Afurika inyigisho za mbere zari kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma baranafasha ibihugu byinshi byo muri Afurika gutesta iyi ndwara gupima iyi ndwara urumva twebwe icyo twagira twarazi inyigisho ariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babimenye cyane cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga ngurukanabumenyi abo nabo kenshi ushoboye kubashikira bakabyumva bakanyurwa ibyo birashobora gufasha kugabanya ukungene rirandagatanya COVID-19 rije mu banyagihugu.
Ego tugarutse ku bitindi byashikirijwe na muganga Sylvain, murashaka tubwira ukuntu mwebwe musigura ibyo bitigire bito umuntu wiheje ukuntu kiza gisubije ku isi hose mu biha insiguro nti ku bwanyu byaba byagenze gute turazi ko no mu bihugu biteye imbere icyo kiza gushika ubu bataragihagarikana nk'uko twabivuze nk'aha muri Leta Zunze Amerika icyo kiza kirabandanya kwihinga.
Ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo kikiriko abakiriko bariga ariko nk'ubu uramaze urazi nk'ibyo bamaze kwiga nk'ubu mu bisanzwe ubwo ngaha muri Amerika igituma icyo kiza cyashwiragiye cyane rwose ni kubera abantu indo baravoyaja cyane barafata indege hari indege nyinshi zigenda hagati mu gihugu n'izigenda hanze y'igihugu hari indege nyinshi reka ingenzi ni nyinshi hagati mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu hama hariho ingenzi nyinshi ku munsi aha muri Amerika canke mu bihugu bya Buraya eka no muri Afurika mu bihugu bimwe nabo nararonka ingenzi nyinshi ariko icyo novuga ni uko muri Afurika uyu iki kiza igihe cyatera kirashobora kuba cyahashitse gitezwe kigatuma yuko coba caranahashitse bamaze no kugara gufata imigambi yo kugara ku buryo abo baba barashitse bafite icyo kiza bari bake ariko icyo kiza cyashoboye gushwiragira kirongerekana gatoyi muri Afurika gushika ubu icyo bariko bararaba hari igihe harimo abashakashatsi ibaza yuko ari kubera abantu benshi bakiri bato ugereranya n'ibihugu bya Buraya ku bintu by'imyaka se urwaruka muri Afurika ari urwaruka rwinshi baribaza ko ho byo bari ivyo baribaza yuko bishobora no kuba ku zindi ndwara zisanzwe muri Afurika ari malaria cyangwa izindi ndwara z'inkorora zishobora zisanzwe abantu bagatuma baronka umubiri w'abantu ugatuma ushobora kuronka ingufu yo kurwanya iyo ndwara ya coronavirus ibyo byose baracyari ko baragiga ariko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko naho bakiri ko baraziga ubu hariho umuzo wa kabiri wamaze gutangura wa coronavirus urabona aho ngaho muri Amerika kiraduga no muri Europe kiraduga cyane nicyo bituma abantu naho baba babonye ko umuzo wa mbere ibitigirizo yabaye bikeyi barakwiye kubandanya bakurikiza izo mpanuro bahawe kugerageza kwikingira kubera ibitigirizo biko biraduga no muri Afurika nko mu bihugu bya Kenya, Ethiopia, Egypte n'ahandi.
Ego mwavuze ko kimwe mu bintu bishobora kuba byaratubye icyo kiza kitinganda cyane rwose mu bihugu byo muri Afurika ari uko imbibe zishobora kuba zarasubiye kugurwa ariko nk'uko twavyumvise ikibanza cy'indege cya Bujumbura cuguruwe ika imbibe zimwe ziruguruwe n'izindi zishobora kubandanya zugurwa izindi ngingo mubona abarundi muri rusange bofata kugira ngo bagumize icyo kiza hanze imbibe zatabo zoba nk'izi
ikiza cyaramaze gushika mu Burundi cyane mu Rwanda eka no mu bindi bihugu muri Afrika ariko cyo izo ngingo bafashe yuko nk'ingenzi ziriko ziraza babanza kuzipima imbere yuko zibaho mu bihugu zarimo hanyuma agasubira kuzipima nk'iyo ni inyigisho nziza ariko abanyagihugu nabo ni naho batoba baje mu bindi bihugu canke batembera barakwiye kuguma nabo bamenye yuko kungene indwara yandukira kuko yaramaze gushika kandi ikindi nacyo bakiriko bariga ni ukungene indwara aho yamaze gushika ubukari bwayo aho abuza gukara nko ngaha bari biyumviriye nko mu bihe batanguye gukanya iyo batanguye gukanya urumva abantu benshi baja mu mazu canke abantu baja hamwe urumva muri icyo gihe rero bari baramaze kumenya yuko baramaze kwibaza yuko ibitigi bishobora kuduga ubu naho ibitigi biratangaye kuduga uko imbeho mu ntara zimwe z'imigaha muri Amerika uko imbeho itangura uko winter itangura niko ibiharuro bitangaye kuduga eka no mu bihugu byo muri Afurika hariho nk'ibihe by'imvura canke ibihe bisanzwe abantu bagwara indwara z'inkorora Dr. Sylvain ashobora kunyunganiraho ariko kuri icyo gihe naho ne bashobora kuraba ukungene uko iyi ndwara ishobora kuba kuko amakariya yashobora kuduga muri icyo gihe cyanke ingenzi zitanguye kuduga n'abantu bagatangura kumenyera bakibaza yuko iyo ndwara yagiye ibitigi bishobora gusubira kuduga ariko igikuru ubu ni uko abantu bobandanya bikingira bembere babe patient ibintu bizofata akanya ariko bose bashobora kwikingira akaboneka urucanco nibaza ko byose byose
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije Dr. Sylvain Nzeyimana igihe cyose hatangajwe amakuru avuga ko ikiza cyagabanutse ayo makuru arashaka gutuma abantu badasubira kucitwarika nka mbere ibyo zaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe byo muri Leta z'Ubumwe z'Amerika n'ahandi hose ku isi niko bimeze ibintu ku bwanyu byakorwa kugira ngo abarundi bagume barekanuye n'ibi
yego yo Professor Lionel meshavuze n'iby'ukuri kandi namwe mwabisubiyemo iyo abantu basamaye bakijajara babonye ikiza cyagabanutse bace bibaza ngo biraheze ibyo ni imwe mu myifato umuntu akwiye kwirinda ni ukuvuga umuntu ategereza kuzirikana yuko iyo ndwara nubi ikihari kandi nubi ikitafite inganda aricyo gituma umuntu ategereza kuguma agavye nubwo uno munsi kubera ingo nyinshi gusa n'abashakashatsi bakiriko bariga muri Afurika iyo ndwara itakaze cyane nkatwe nk'ayo baca mu rundi ntiyakaze rwose nta kibuza yuko mu minsi iri imbere ari nk'amwe twosamara bwo kwinjiranwa nicyo gituma abantu baguma bameze magabo hariho impanuro tuzaganga zitanga tugira ngo bambare ubupfukamunwa boye kuja ahantu bahuje ari benshi bakarabe hanyuma ubundi bipimishe kuko wumvise ikimenyetso ukaza kwipimisha ibyo byose turimo gutanga impanuro kugira ngo abantu ntibijajare hari ibintu byo kujya mu mabanza mu masoko n'ibindi ibi leta yari ihagurukiye kugira ngo abantu bagerageze bisunge impanuro bahabwa n'abaganga nk'uko mwabivuze nibyo ntawuzi uko ni indwara imeze ejo cyangwa igihe yaje dusamaye turashobora kwinjiranwa hanyuma uburyo bwo kuvura abantu ino iwacu muri Afurika ni buteye imbere nko by'i Buraya mbere no ngaho i Buraya hari ibikoresho bya rutura hari ibitaro haragize igihe bakarengerwa cyane rero ngaho nka twe ngaho mu Burundi dutewe n'iyo ndwara ikaza yakaze rwose twaba tugira ingorane nicyo gituma igihambaye ari ukuyirinda utarayirwara nicyo gituma abantu baza kujajara tuguma tubisubiramo umukuru w'igihugu aguma abisubiramo eka n'abantu bose bafite icyo bagejwe mu Burundi umwe wese ahageza aguma abisubiramo abanyagihugu kuko baguma
bameze magabo kuko iyo ngwara yo iracahari Lionel Remesha mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu nk'abanyagihugu bashaka kudebukirwa bakaruha bakaruhishwa n'izo ngingo izo vyariyonkeje mu bisagara bimwe bimwe by'i Buraya aho abantu basa n'abashaka kugarariza ingingo zariyonkeje mu bisagara bimwe bimwe byo muri Leta z'Ubumwe za Amerika ikintu abarundi bakora kugira ngo ntibumve ko barushe n'ingingo zifatwa zo badashobora kwandukiranya ikintu bokora n'ingiki
ego mbere cyo ari kibazo cyiza cyane iciza nuko iri arandagata ya COVID-19 itaraba byinshi cyane cyangwa bitabaye byinshi cyane mu Burundi cyangwa no mu Rwanda icyo ni iciza ko bitabaye ariko mu gihe ibitigirivyo duga cyane ibintu birashobora guhinduka nka kujya mu bindi bihugu twabibonye aho ibitigiri biduga cyane hanyuma ibihugu bigafata ingingo z'ukugara zo kugira ama lockdown kugara cyangwa kugabanya uruja n'uruza rw'abantu twarabibonye nko mu bihugu nka za Kenya atari kure no mu Rwanda barabigize eka no mu bindi bihugu muri Afurika no mu bindi bihugu ariko iyo bagize rero iyo igihugu kigeze aho gifata izo ngingo ni ingingo zikomeye cyane kandi ni ingingo zica zifata abantu zituma ubutunzi bwabo bushobora gushikira urumva abantu barashobora kubura akazi abidandariza ibintu amakompanyi cyangwa abadandaza ibintu bito bito urumva umuntu bamubwiye ngo ateza kuguma muhira urumva ngaho hariyo abantu bishobora kugora kuko hariyo abantu benshi babaho ari uko bagiye gukora kuri uyu munsi bakaronka ayo mahera baciye uyu munsi bakabona kubaho urumva muri icyo gihe nka icyo no handura nk'abari i Burundi cyangwa mu bindi bihugu aho ibitigiri bitaraduga cyane nuko babandanya bakurikiza izo mpanuro abaganga babaha kubera zituma ibiharuro bishobora kuguma ari bike kuko mu gihe ibiharuro byoduga cyane hashobora kuba amategeko ashobora kuba akomeye gusumbya ashobora gutorerwa umuti kugira bashobore gutabara abantu so muri icyo gihe rero icyo nosigurira abanyagihugu nuko izo ngingo bazifate nka nkamba ariko nta cyoroshye umuntu wamubwiye kuja mu manza wambaye agapfukamunwa cyangwa wirinda ahantu hari abantu benshi ibyo ni ibintu bitoroshye ni ibintu umuntu ashobora kugira rimwe kabiri agaca avuga oya reka ngende nta kundi ariko igikuru ni uko abantu bakwama bibuka yuko COVID-19 irahari naho yagiye ariko igikuru ni ukugerageza ntibandanye itunga ngo bitigire ibibe byinshi cyane hanyuma ngo bisinzikaze abantu benshi
Dr. Nzeyimana Professeur Lionel Lemesha avuga ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ingaruka ingingo zikabije zishobora kugira ku butunzi eka no ku mufuko umunyagihugu ubwiwe ikintu cyokorwa kugira ngo amagara y'abantu ashigwe imbere cyane rwose kurusha ubutunzi ni ikihe twarabonye ko hariho ingingo zimwe mu bihugu bitandukanye aho bavuga ko kuguma bugabanya abanyagihugu bishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi bamwe bakavuga ko ako uko ari gushyira imbere ubutunzi aho gushyira imbere amagara y'abanyagihugu ariko birazwi kandi ko mu gihe abanyagihugu badafite amagara n'ubwo ubutunzi budashobora kuboneka impanuro mu butangane nk'izihe kuri icyo kibazo
icyo kibazo ni kibazo gihambaye rwose kuko iyi ndwara yaduteye tutiteguye muri rusange ku isi yose hanyuma indwara ikaze rwose yica kandi yandukira rwose hanyuma umva hari ingingo zimwe ziteze gufatwa ugasanga ni ingingo nuvuga zitorohereza abantu niyo nka twe no mu Burundi ibyo ntitwabifite ko byo kugarana abantu mu mazu byarabaye mu Rwanda byarabaye muri Uganda no muri Kenya bakugara abantu bakabuga kugarana abantu mu mazu bakabavugira kwishyira ngo bizane ibyo rero byarageze ingaruka mbi izo ngaruka rero mbi zabaye muri ibyo bihugu murabizi ubunye duhurikiye mu muryango umwe witwa East Africa Community Africa Afurika y'Uburengerazuba y'ubuseruko nako muri Afurika y'ubuseruko ibihugu turi kumwe byariyugaranye ni ukuvuga Kenya Uganda n'u Rwanda bitatu muri bitanu ibiti muri Kenya n'u Tanzania n'u Burundi ingaruka mbi zashyitse hariya zaradushikije kubera iyo umubanyi yugaranye waba uza gusumira iwe waba uza hari abana benshi biga muri Kenya biga muri Uganda hari abantu benshi bajya gusuma bajya mu masoko yo muri Uganda kurangura abo bose ubonye bayicaye hari imiduga yagira ibyo gutwara abantu n'ibintu rayone yicaye n'ibindi ibyashyitse hari natwe byaradushikiriye nubwo twebwe tutiyugaranye twarabonye ko ifite ingaruka mbi cyane ariko rero nk'uko mwabivuze umuntu burya ashobora gukora ashobora kurangura imirimo igihe afite amagara meza niyo aca imbere umuntu akavuga ati reka mbete ikizi cyo kiza ndamukejo hanyuma isigaye umuntu azobiramo nizo ngingo zafashwe aho icyo kiza cyakaze noneho kujya buraya nko mu France barapfuye kuyugana ni ingingo igoye cyane gufata nk'iyo uri muyobozi mugabo ni ingingo atakundi ubigenza kuko n'umuntu utugaye utugaye uragiye ingorane kuko abantu baca bagwaye rimwe bose ugasanga n'ubundi ingaruka mbi ziraje ni ukuvuga biragoye biragoye mugabo ingingo yose ifatwa uraje n'ingorane uko ingana seve ino mu Burundi ingorane ya COVID-19 irahari nibyo ariko niri ku rugero ukaze rwose mu guhandi aricyo gituma n'ingingo zobe dufata ziba zijyanye n'ibyo turimo ariko ni by'ukuri kugana abantu byabaye nko muri Kenya muri Uganda no mu Rwanda yandi ingaruka mbi muri
Mujerike kugira ngo abanyagihugu nti batezwe kuza barasohoka kubera bakeneye kubaho hari ibintu n'amarita ashobora gukora aho ndi kuvuga muri rusangi mu bihugu byinshi byo kwiza
ego muri rusangi amarita hariho byinshi ashobora gukora kuko muri iki gihe muri izi nyigisho bariko baratanga nkaho ibitigiri byaduze cyane bashobora abaye obligé guhimiriza abantu gukorera muhira nk'uko wabivuze ariho abantu benshi bafise ubuzi badashobora gukorera muhira tuvuge nk'abantu bakorera mu mahinguriro ntibashobora gukorera umuhira iwabo urumva nk'abo si benshi bashobora kubishobora canke abandi badandaza ibintu bito bito ku munsi nko ku masoko nk'abo biragoye ko ntibashobora gukorera muhira bateza kuja ku masoko kugurisha hanyuma bakaronka amahera yo gutunga imiryango yabo no kubandanya ibyo badandaza urumva icyo noyibiza ni uko amareta ubu amareta menshi bariko baragerageza kuzamura ubutunzi hari ibigo byinshi byaronse n'ingurane zo mu banki y'isi yose ya World Bank hariho n'ibindi bihugu biriko birafasha cyane nko muri Afurika Amerika irafasha ibihugu bya Buraya ariko bariko barafasha cyane uko mbere bashobora gufasha kuzamura ubutunzi muri ibyo bihugu ariko nosaba abategetsi muri ibyo bihugu nabyo ni uko batokwibagira abanyagihugu batokwibagira abantu badandaza bafite urudandazwa ruto ruto ni ukuvuga abadandaza nk'ibintu umuntu ntarinda kugira ikompanyi nini ariko hariho abidandariza abikorera utwabo abo bogerageza uko nyine baza barabegeranya bakaborganiza hanyuma bagashobora kuraba ukungene bashobora kubafasha kuko baravuga yuko ishyirahamwe rya International Monetary Fund ishyirahamwe mpuzamakungu y'amafaranga niryo yariko iravuga yuko barabye ukungene COVID-19 yabaye abantu imiliyoni 40 muri Afurika iyi ndwara izotuma baja mu bukene bukomeye cyane urumva muri icyo gihe rero no kuvuga imiliyoni 40 ni benshi muri Afurika yego hari ibihugu 50 ariko ibihugu byose urumva hari abantu benshi bashikiriwe n'ingaruka mbi z'ubutunzi zivuye kuri COVID-19 urumva muri icyo gihe ibihugu aho biri byose abategetsi bakwiye kwibuka abanyagihugu bakabafasha bakafasha kubarondereza ingurane cyangwa kubafasha ukungene iki kiza uko kizogenda kirahera bagafasha kugira nabo bazoshobore gusubira kuronka ibyo batakaje kandi babandanye batera imbere mu mazina.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma na Amani mu muji wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani. Radio Baraka FM nayo mu muji wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu muji wa Kiwanja kuri FM 99. Nao kwa wadukuli kila mwini mmajefa ya Uganda, mga kumvigani robja atru kuli radio, ijwi liyobora, Voice of Muhabura, kumurongo wa FM, mirongu nani no munani, nibi chikenda. Niradio ijwi ya Amerika, iminsi yose, kuva kuwa mbere kujira kuchumeru.
Zegana ingingo zimaze gushikirizwa zo kwirinda ikiza cha corona no gukora bishobose byose kugira ngo ntibandanye cihe inkombi cyane cyane kugira abantu benshi ingingo zikomeye zimaze gufatwa ariko hariho nibindi bintu usanga bikenewe byerekeye isuku byerekeye ibikoresho ivyo bintu byose abanyagihugu barironka ku buryo bworoshe mu Burundi
ego cyane umwe yarayimisekeza ku isomo yaryo hari umukuru w'igihugu bifashijemo na UNDP igiciro cy'isabuni cyarakorotse rwose ku buryo bw'uko ubunye ku munyagihugu uwo ari we wese kuronka isabuni yo gukaraba hamwe n'amazi ari ibintu bitanga rwose n'igiciro cy'amazi cyarakorowe rwose kugira ngo n'umuntu yogira ingorane zo kugura amazi bimworohere rwose amazi yo gukaraba isabuni yo gukaraba baregereje abanyagihugu byo kuronka ubukingirizo mu bitaro mu ma centre de santé mu gihugu cyose novuga nti ivyerekeye kwikingira coronavirus ni n'ibintu ku maradiyo nkuru y'igihugu mugabo ubu nta rero n'amaradiyo mu ntara amaradiyo aguma asubiramo ubutumwa bw'amagara y'abantu busaba abantu kwirinda coronavirus uciye mu mabarabara ugumbona aho baguma bashimiriza abanyagihugu kwirinda coronavirus nuvuga nti ubundi uburyo bwo kwikingira coronavirus mu Burundi burahari uburyo bwo kuyivura nabwo ni burahari ku rugero tugeze ko ubundi kumbure twaba tunanirwa abagore babaye benshi ariko abagwayi uko bangana ubundi abagore baravurwa atankomanzi imiti irahari abaganga bazifite ibyo kwikingira yego n'abanyagihugu bwabo rero nakubwiye barafise isabuni wari umugambi w'igihugu wo kugabanya igiciro cy'isabuni kugabanya igiciro cy'amazi hamwe no kugira ingamba zo kugira ngo abanyagihugu baronke amakuru ajyanye na coronavirus
remesha mu runani mwagize n'abandi barundi mukorana ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika zo gufasha ikagukangurira abarundi guha amakuru hoba hari ibona imigambi yo kubafasha gukorana n'amashyirahamwe ngaha yoba yofasha kugira ngo ashobore gutanga nk'ibintu bimwe bimwe by'ibikoresho haba utuntu two kwifuka ku munwa no ku mazuru haba ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa n'abaforoma hamwe n'abaganga hamwe n'ibindi utwigaro nk'utwo twa turiho canke muba mufite umugambi wo kudutangura
ego uyo mugambi warabandanyije kuko igikuru twari kugerageza gukangurira kwanza abarundi bari muri diaspora bose baje hamwe batangwe bafashe kwigisha twese tuje hamwe tuburunani dufashanye gusangizanya amakuru y'ukumenyeshanya iyi ndwara yateye abantu bayimenye dushikira abantu aho bari hose icyo kintu nicyo cyabaye ingingo nyamukuru kwanza kugira abantu babanze bamenye iyi ndwara kwera icyo twari twatinye rwose nuko eka n'ibindi bihugu byinshi abantu baribaza yuko iyi ndwara eka aho izoshika ko izoshafika inganda nicyo gituma natwebwe rero igihe twabona iyi ndwara aho yari igeze ngaha muri Amerika batanguye kuvuga amakari yayo nicyo gituma twari ko turaraba dutangura kuza turahindura twandika mu Kirundi ibyo basigura mu Cyongereza kugira dushobore gushikira abarundi cyangwa abanyarwanda abantu benshi mu buyaga bigari boba batazi icyongereza cyangwa igifaransa ariko bari ku buhinga ngurukanabwiri na Facebook kugira dushobore kubashikira tubamenyeshe ibiriko biraba igikuru nuko twabonye babanze bamenye ibiriko biraba ikindi nacyo ni kugerageza gushikira amashyirahamwe amashyirahamwe yino asanzwe afasha mu bindi bihugu mu nzira inzira zo kuvura abantu ariko tubamenyeshe yuko bariko barafasha ibindi bihugu ntibibagire ibihugu by'u Burundi u Rwanda ntibibagire Afrika icyo kintu rero ni ikintu gikomeye kweri ibyo bisaba kuko umubibutsa ntibibagire kandi ibyo byaranadushimishije tubonye yuko icyambere cyadushimishije nuko ibitigiri bitabaye byinshi ariko naho bitabaye byinshi igikuru iyo ni inkuru imeze neza cyane icyo twifuza nuko ibitigiri byoguma ari bike icyo bituma tutegezwa kukubandanya mu Burundi hari wese abanyarwanda abanyafurika aho bari hose eka abantu ku isi yose aho yateye aho umuntu ari wese ni igikuru nuko umuntu yogerageza akaguma amenyesha abantu babandanye bagwanya iyi ndwara kuko gushika ubu baracyariko barayiga urucanco urashobora kuba ruri mu nzira hanyuma ariko gushika ubu igikuru ni kuyirinda umuntu ashobora kuyirinda ibyo birafasha kuko bituma abantu benshi badashobora gusinzika
amakuru y'urucanco turayagaruka ku mukanya ariko nagomba tugaruke kwa Dr. Zayimana nawe nyine atubwire mu ntango iki kiza gitangwa gutangazwa hari hatangajwe amakuru ategwa avuga ko mu Burundi hashobora kuba hari ibitigiri abajejwe amagara y'abantu batashaka gutangaza ariko mu nyuma bisa n'uko icyo kiza kitasinzikaje abarundi cyane rwose ibintu byageze gute ayo makuru yava he canke n'imigambi mishasha yagiye gufatwa kugira ngo ibyo bitigiri byabandura ikiza cya corona bibandanye bigabanuka
yego ni ukuvuga igihe ikiza cya corona gitangura ibintu byabaye uko mu bihugu bya Buraya harabaye abagwayi benshi ba coronavirus hagerayo n'igihe bashobora kuvuga bati muruka n'umukuru atware ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rigizwe amagara y'abantu yaravuze ati ibintu turiko turabona muri Buraya no mu Bushinwa n'ibyashika muri Afurika ibarangize bariguye ati kandi turiteze ko hazopfa abantu benshi nuko rero mu Burundi harabaye imvugo nk'iyo aho abantu baca barenze urugero mu kuvuga yuko hari abantu benshi bagwaye coronavirus ko leta idashaka kuyifata nka nkama mugabo mu by'ukuri burya ntawisha inzu umwotsi ngo irikirashe iyo bikaba byo abarundi baba barahetse nibyo kiriya gihe hari cyane cyane cyari giteye ingorane ni uko twari twimirije amatora abantu bacu bagira ubwoba rero bati mbega ko hagumaho amatora mbega ko hazoba imyiyamamazo izo heza bigenze gute ubwo abantu ntibazohera bose kubera urabona amatora ukuntu bigenda nk'imyiyamamazo abantu barahetse bagahurira hamwe n'ibyo mu buryo bwa porogaramu z'abakandida umuntu agaca agira ubwoba hanyuma rero harabayemo kurenza urugero niko muvuga kubwanje kw'abantu babirabira kure cyane cyane abanyamahanga bakavuga bati mu Burundi ntishoboka abantu bariko barapfa i Buraya bariko barapfa mu Bushinwa no mu Burundi tuzako ariko barapfa ntibishoboka yuko mu Burundi itangurane ziba zihari hanyuma rero murabona byarateye ingorane gushika abo kutumvikana kuke hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS gushika muribuka n'ibyakurikiye n'utwara OMS mu Burundi baramusaba yuko yokinjura baramusubiza ubutegetsi bwa OMS bati ntawe tugikeneye kubera yuko ariko amenya nk'urwanya imigambi y'igihugu ariko mu by'ukuri jewe icyo navuga kubera jewe niho nari kandi n'ibintu nabonye ndi muganga ntawe ushobora kunyereza abarwayi ba covid-19 ubafise umuntu byanze ko ahema yagwaye indwara ntijyanye ntawe ushobora kumushyira n'ibintu udashobora kunyegeza nyuma yo kuva mu kirundi ngo ntawe ushobora kunyegeza inkorora ujye uyu muntu akorora ntashobora kunyegeza rero hari abaye mu kurenza urugero mugabo nibyo abarwayi ba covid-19 barabayeho mu Burundi ariko haragiyemo akantu ko kurenza urugero bashaka kugereranya ibiriko biraba mu Burundi miliko ya wamu mahanga hanyo mwenyima mkuruji huku mshasa chie ya wifatana nama wala jiru mugambi huku kwenye kona ziri nukuriko vila vandanya liko ni wadako haji ya mo inu vya za komunikasyoni ya nivigo oye usanga ushwa kubugi mbugo usangite ugoba kandi aru kurenduru
tamisha mwebge yomakuru mwala kile kutewa muna za makuru ya tangazwa chukiza kichaduka ika nivya kuliki ahu zivo nikireko imigambi ika ningingo zafashwe zafashije mkugwanya iti umuranga chawa nafatukwa ni chukiza yomakuru muna mwala kile kutewa unyiweje izaba ye mwenyumu
ego twiweje izaba ye nuko ichiza ubu ibitigire naho abikiri bito ariko igikuru nuko yingwara kuva igihe yatangura nta waruzi ukungene ibitigire bizoduga mu bihugu bitandukanye ariko umuntu cyo yarazi nuko ukungene yingwara yandukira yamaze kwashika hanyuma abantu bagateza kugerageza kuyirinda nico gituma nuko ikiza nuko muri ico gihe yatangura ikatwe twe yaradutiye ubwoba aho duherereye ibitigiri biraduga tubyumva mu makuru eka dusha twibaza yuko n'ahandi biteza bimeze nk'uko canke bishobora kuzomera nk'uko igikuru ni ukwitegura naho umuntu ataba aragira ingorane igikuru ni ukwitegura umuntu akama yiteguye kuko muri iki gihe urabona yuko naho mu muzo wa mbere hariho ibihugu byinshi ndiko ndaraba nk'ibihugu nka za Kenya, South Africa, Nigeria cyangwa Ethiopia urazi kuri website ya Africa Center Disease of Control urabona yuko ibitigiri byabo naho akiti korona igitangura byari bitoyi ariko urabona ko ibitigiri byabo bihaye biduka urumva icyo kintu rero ikintu cy'ukuntu umuntu ateza kuguma araba kuko ibi bitigiri bishobora gusubira kuduka nico bituma abantu ntibocha bibaza ngo corona yaraheze ariko corona iracyahari araho irikiraduga hari ababishoboye ko igabanuka ariko igikuru nuko ibihugu byobandanya bikorana nuko byamye bikorana mu kugwanya iyi ngwara hanyuma bakagerageza n'urucanco rubonetse urucanco ruzokwemezwa bakagerageza naho nde bakaja mu barusaba kugira bazorushikirize abanyagihugu.
Ati utashutse mu sei komuni kumwe abandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Dr. Silva Nzeibana akaba mu kuru ishyiramwe y'abaganga mu Burundi tukaba turi kumwe na Professor Lionel Lemesha akayigisha muri Kaminuza Alliance University muri leta ya California aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika muravuze ikintu gihambaye cyane rwose mushya nahe Lebesha cyerekeye ucanco nashaka ubwa mbere mbere Dr. Nzeyimana atubwire ukuntu yakiriye nkuru yatangajwe muri iyi minsi ivuga ko urucanco rushobora kuboneka rukaba gushika ubu bavuga ko rushobora kuba kugira akamaro nka 90% urumva n'urucanco rushobora kuba rutembereye iyo nkomwa yakiriye gute Dr. Nzeyimana
nukuri iyo nkuru yawe twarumviye twaranezerewe rwose kuko iyo ngwara ni ingwara igisibije ku isi twumvise rero yuko urucanco rushobora kuboneka ni nabwo rwatowe n'ishyirahamwe Pfizer kandi rushobora gukora ibice 90% hasanze ahubwo ari ibintu bitangaje kandi byadushimishije rwose ubu rero turabimbiye yuko ubundi baracyari ko bararugerageza nyirayeza gupima bagatanga urashobora gukora by'ukuri baranuganuga ko rushobora gutangura kuronswa abantu mu ntango z'umwaka uza twese ubona hageze kuko iyo ndwara iragisibije ku isi n'ukuri twabyakiriye neza rwose
hari amakuru avuga ko iyo urucanco rubonetse no kugira ngo rutangwe gutangwa rufata igihe kirekire aho mwebwe mubivuga ko ikintu ntibishobora kuba bibateye amakenga ko urucanda rudashobora gushikira nk'abanyagihugu basanzwe mu mezi ya vuba
ego ni ukuvuga iyo urucanco rwemejwe hariho ubundi mwanya bifata kugira ngo rushikire abantu nibyo ni ibintu nsanga tuzi ariko ukuntu ijya corona virus byagenze byagiye biranyaruka rwose nizeye ko nibyo bizoheza bikanyaruka ikindi gihari ni uko kugira ngo bagire ubushakashatsi bwo gutora urucanco bishobora kuba byatwaye amahera menshi ayo mahera nayo si ibintu bifite amahera menshi kuko ni igiciro cy'urwo rucanco kizo wa kipinje na uti roko nubitoge reza uguru chancho uzoro nsuwa wote lega ni waro nsuwa wote dazo mazoro mhaila uriha ito nisuwa wetande uguru sakaliri mwari uzi uko nuhu unye mwke kura wako kumbuko ngoka na umeni ahari ya wanu basanzo wa kwa nchancho wakukango uguru chancho wa sabu tera wanu uguru chancho ukuricha urumba ije jose ni namba mizo tuma uguru chancho uta ronsko wanu jose uko mwina mwri achika ahari ya wanu nyeshi wa nchancho wakabuwa kwa nchancho harumu jengo kutuho nya kwekwa nya afika Changi baka atende kila njini ugasanga nicho kizuwa inamba mkicho kichiro uwa mwanya uki nangu yoguru chancho uruboneke alikuti mwanya jojo ni vato yuko yu nilikira wano ya soa kunyaruka kikira kabini kichiro mbezi cho kichiro abantu bose wa kishobora mbeza hariho ya mfasa ni kito wangafe uturimu hugu likeni hami chaga tatu mbeza abantu wazo wakira kute abantu
Lakaza, lakaza, lakaza. Kile nje cha wanawe, kwa bedwa zote akira. Lile lemesha, mkuu ulichanzo yatangazwa michezo, mkuu doctor alivuze, shirhami faiza kwa diyo yatangazwa kwa guru chanda, guru shirakuo na kakaani lukawa, uzoa India kamaro, hamini nchini kujana, ayo makuru mwepe mwayakiri.
Ayo makuru yuruchanzo, kwa wanese, kwa yakiri yemeza cha, kuera. Turazi yuko uguru chancho mu gihe bazotangura kurutanga ubutunzi bw'ibihugu buzoshobora gusubira kuduga kuzamuka ikanatsinda n'igihe babivuga muri izwi kuri stock market ama kompanyi menshi ibitigiri byabo byaraduze kwera baciye abona yuko ubutunzi bugiye kuzamuka aningoka ururu chancho mugihe kuboneka iyo rero ni nkuru imeze neza cyane kuko nko mu rwego rw'ubutunzi nk'ubwo ururu chancho nibatangura kurutanga tuvuge nko ngaha muri Amerika eka no mu bihugu bya Buraya abantu bagashobora gusubira kuva mu mazu no kuvuga yuko abantu bacasubira gusuma ibintu cyane nk'uko byahora hanyuma nk'ibintu duhora dusumira mu bindi bihugu cyane dushobora mu bindi bihugu ubutunzi buca busubira kuduga ubutunzi buduze muri ibi bihugu Amerika muri Europe n'ibindi bihugu eka n'ibindi bihugu muri Afrika ubutunzi buraduga ikipe national shaka kunganira ku byo Dr. Sylvain Nzeyimana yavuze nuko ubwo rucanco ubwo nibamara gutora ubwo bashaka gutangura gutanga ku banyagihugu hariho umugambi wa OMS wa World Health Organization witwa COVAX initiative uyu mugambi bawugize umugambi wo kuri COVID-19 biyumvira ukungene mu gihe urucanco rwaboneka ukungene bashobora gushikiriza ubwo rucanco mu bihugu byinshi byo ku isi ariko ubwo rucanco ntirwaboneka rero hachari intamba ni bacari ko araziga neza kugira bazoshobora kurushikiriza abanyagihugu ariko bashobora kurutanga no ngahamira Amerika urazi byo ariko baravuga nuko bariko bavuga yuko abambere botangura kururonka ndi nk'abantu nk'abaganga nk'abantu bakora mu bitaro abo barashobora kuba mu bambere batangura kuronka uru cancu canke abantu baba bamaze kugwara bashobora kubashira mu bwambere mu baronka uru cancu ariko uko imyaka izohera iko urucanco rushobora kuzoshobora gushikira abantu benshi ariko ikiza nuko ubu ibihugu biriko birakorera hamwe kandi bikabandanya bitanga ibitigiri by'ukuri by'abo bagwaye COVID-19 kuko iyo ibihugu biriko biratanga ibitigiri by'ukuri ibyo bituma nabo zabatanga urucanco bamenya aho bahera kuko nk'ubu babonye hari ibitigiri binini bashobora gutangura guhera hari ibitigiri binini guhicanco abo bantu gusumbya aho ibitigiri ari bikeye so icyo kintu rero ikintu gikomeye yuko ibihugu rero biriko biratanga bisangizanya ibitigiri icyo kintu ni ikintu gikomeye ni ikintu giteza kuguma kibandanya naho byaba ari ibitigiri bike ni byiza kuko birafasha yuko mu gihe nk'ubwo rucanco buboneka kugira bashobore kurushikiriza abanyagihugu.
Dr. Nzeyimana avuze ikibazo gihambaye cyane rwose. Lionel Rebesha cerekeye ukuntu abantu batumva kumwe akamaro k'urucandago ikintu mwubwira batwumviza n'iki
ikintu ikomeye cyane ni uko urucanco abantu dukwiye kubaremesha kuko urazi hari indwara nyinshi ku isi zahora zishashika inganda ndibuka tuganira na ba sogokuru kera baratubwira indwara za kera indwara zari zarafashe inganda kubera ahatariho incanjo kera abantu urumva abantu bari bake ariko sukubwa yuko havuka abantu bake yari kubera abantu benshi indwara hari indwara nyinshi zamara abantu indwara z'ibyaduka zavayeho nk'izi n'izi indwara za corona virus indwara z'ibyaduka indwara zavyeho ariko igikuru ni uko ubu iciza ni uko baramutse bamenye ko hari indwara y'icyaduka barayimenya hanyuma bakiga iyo ndwara hanyuma bakagerageza gutora urucanco kugira bashobore gutegura imibiri yacu kurwanya iyo ndwara nicyo gituma abantu nobaremesha cyane yuko urucanco ruramutse ruboneka bakaba barupimye neza bakabona ko ego by'ukuri ubwo rucanco rurashobora gukingira abantu inkakurya umuntu afata urucanco w'indwara za tetanos indwara z'igitunu hariho incanco nyinshi umuntu aba yarafashe za mugiga urabona hariho incanco nyinshi umuntu afata kubera yumvise amakara y'izo ndwara n'ukungendo y'ufashe urucanco bishobora no gufasha n'igihe wafata iyo ndwara nicyo bituma naho iyi ndwara ari nshyashya abantu nabaremesha yuko baramutse batoye urucanco rwemewe n'abaganga hamwe n'abahinga ku isi yose ko abantu batogira ubwoba kurufata.
Dr. Nzeyimana, mu gusozera iki kiganiro akamo mutera abarundi muri rusange ku byerekeye kubandanya eka no kubahiriza ingingo zafashwe na leta zo kwikinga icyo kiza akamo mu batera ni nk'aka
egome akamo notera abarundi bariko baranyumviriza uka n'abantu bose bandi kirundi y'abanyarwanda cyangwa abanyekongo bumva ikirundi akamo notera abantu bose bariko baranyumviriza ni uko iyo ndwara ya coronavirus igisirije boyirinda boyirinda kuko burya kwirinda indwara niko gukira iyo ndwara ni ukuvuga nimba kuvura indwara nk'iyo bigoye kwirinda iyo ndwara nibwo buryo bushobora gufasha kugira ngo umuntu arware kandi cyane cyane twebwe abanyafurika abanyafurika ntitwijajya ndabona abantu bayifatanye intego ngo twebwe abanyafurika ngo turakomeye ngo twebwe ngo dufite imibiri ikomeye ngo si nk'iy'abazungu cyangwa ngo twebwe ngo dufite abanyagihugu bakiri bato bari munsi y'imyaka 40 n'ibindi uko ni nko gukengera iyo ndwara ni nko kuyifatanya intego icyo ni ikintu kibi cyane gishobora nyabuna kuhita sindava igaca icyatsi kinganda rwose ni ukuvuga abantu bose bariko baranyumva bumva ikirundi nibasaba yuko iyo ndwara bakayifata intego n'ibihugu bya rutura uno munsi biri mu ngorane kubera iyo ndwara twebwe natwe muri afurika nitwo kwigereza ko kuko dusanzwe dufite n'uburyo bubayabaye bwa uburyo bwo kuamikoro kuko ibihugu byacu n'ibihugu bikenye yumva rero hagiyemo n'icyo kiza kidusindikaje twokena gusumba icyo nicyo twoshyira imbere icyo nicyo kiza kidufasha kwirinda iyo ndwara kikadufasha kandi gukurikiza impanuro duhabwa n'abaganga.
Twavuze kandi ko eka n'ikibanza cy'indege imbibi zishobora kuba zo kugurwa hari izoguruwe ariko imbibi zishobora kugurwa nk'abarundi bashobora kwidegenzi bakaja mu bindi bihugu akamotera nk'ingenzi muri rusange nako nakahe Dr. Zeman
egome akamonotera ubwa mbere na mbere abarundi ni uko bozirikana yuko nubwo ikibuga cy'indege cyuguruwe ni kugira ngo ubuzima bubandane kuko ingorane zahise ni kugira ngo ubuzima bushobore kubandana ikibuga cy'indege kiruguruwe ishobora mbere gusanga bidukweje ingorane zisumba ibihugu by'izubu ni ukuvuga ko abantu bomera amagabo ku barundi nabo bazofata ingendo kuko urumva ikibuga cy'indege cyuguruwe abarundi mugabo cyuguruwe n'abanyamahanga ku barundi nabo bazofata ingendo bagume aho bazoja hose ubagerageza uko bashoboye kwirinda iyo ngwara ya coronavirus bagume yaba akarorero iyo baroye akarorero keza mu kugwanya iyo ngwara bagume bafashanya n'abandi kuko iyo ngwara uno munsi yerekane yuko abantu ataco tumaze iyo turi twenyine abantu tukimaze iyo turi kumwe iyo turi kumwe niho dukomera gusumbya abarundi aho bazoja hose bagume bafashanya n'abandi ero mu bindi bihugu kugwanya iyo ngwara baguma babera akarorero keza abandi mu kugwanya iyo ngwara nico novuga ku bazoza mu Burundi nabo abanyamahanga bazoza mu Burundi ego nivyo mu Burundi iyo ngwara ntiyari ni benshi bayigwaye ariko baze nabone baguma bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda iyo ngwara nirijajare nabone ngo tugiye mu Burundi ngo mu Burundi ho nayihari ngo tujajare oya baje baze bakumije kumvikana yuko iyo ngwara ihari kandi batereza gushishikara bayirinda no mu Burundi kandi nubwo experience bafise iyo bavuye n'abantu bari bazova muri Amerika bazova mu Bushinwa bazova mu Buraya bati cyo iyo ngwara yabakoreye baze na se badukira gace iyo experience bafise kuri iyo ngwara badukira gace kugira ngo natwe idufashe kuyigwanya gusumbya
Professor Emesha kama motera barundi muri rusangi uruhara mwatanguye n'uruhara uhambaye cyane gose gukangurira abarundi ku kibanza cyo kwa guhanahanira kwa makuru Facebook akama motera barundi muri rusangi naka
muri rusangi ico nosaba abarundi cyane n'abandi bose bumva ikirundi nuko ubandanya nguko Dr. Sizanze Imana yavuze kubandanya izo nyigisho bahabwa ariko cyane cyane kuzisangiza gufasha kuzisangiza gushikira n'abandi bantu badashobora gushikirwa n'izo nyigisho kuko urabona mu Burundi muri Afrika kamwe ho byinshi byo ku isi haracyari abantu benshi batazi gusoma no kwandika urumva nk'abo duteza kugerageza kubashikira kugira umuntu yabashikire nibyo ku maradiyo ni byiza cyane nka ku radiyo ni byiza ko dushobora kubashikira ikindi naco abo babumvise aya makuru bayasangize n'abandi bose atashoboye kuyashikira hanyuma bafashe kwigisha abantu ukungene bo kwikingira indwara ya COVID-19 kuko igikuru gushika ubu umuntu ashoboye kuyikingira aho ni byiza birafasha cyane ariko no kugerageza kugira ibitigiri abantu ntibibagire yuko idahari bamenye ko ihari ariko igituma igitigiri atari byinshi ni kubera abantu bashobora kuyikingira bumva bateza kubandanya rero iyo nzira yo kwigisha n'inzira yo kubandanya birinda iyo ngwara
mu kanya gatoya cyane gose kandi mu gusozera akamumotera ingenzi muri rusange zaba zinjira mu Burundi zaba zisohoka zija mu bindi bihugu
ingenzi nazo zija mu Burundi kandi zija mu bindi bihugu byoba byiza bakurikije nyine ayo mategeko igihugu cy'u Burundi cyangwa cy'u Rwanda n'ibindi bihugu ibihugu amategeko basaba bakayakurikiza nk'akama kandi bakongera bakabandanya bakurikiza amategeko yo kugerageza kwikingira iyo ndwara bumvise bagize ikimenyetso bakirinda kujya mu bantu benshi bakagenda bakipimisha icyo kintu cyofasha cyane canke bumvise bameze nk'abagira ibimenyetso canke bumvise ko hoba hari umuntu waba ari kumwe yaba yaragwaye bakabanza bagahagarika izo ngenga bakabanza bakipimisha bakabanza bakarindira kuko ikintu gikomeye ntibyoroshe ariko ibintu umuntu wese ahari hose arashobora guterera umuganda iyi ndwara igahera ikagabanuka cyane ku isi
Professor Lionel Lemesha murakoze cyane gose kuri aka kanya mwatoye ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo nkora mutima
murakoze cyane Frederic
tawushimiye nawe Dr. Sylvain Nzeyimana ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane gose
yego cyane Frederic mu kije ndabashimiye gose n'ikindi gihe mwakeneye icyo tuganira ntimude mu kinyi
murakoze cyane turashimiye kandi n'inshuti nabanye wanyu bidadiyo ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.